Hii ni Radio Gwiji Amerika. Radio Gwiji Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metro 19 na metro 22, mu Rwanda aho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ya Radio Gwiji Amerika. Ukarele ka Kisoro muri Uganda muratwumvira kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijwi Riyobora. Naho abadushakira kuri internet mudusanga kuri radio yacu voa.com. Ikaze mu makuru yacu yo muri aka kanya, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma na bagenzi banjye dufatanije kuyabagezaho. Amashyirahamwe mpuzamahanga arengera uburenganzira bwa muntu aravuga ko mu Burundi bubangamiwe, agasaba ono kudakura ijisho kuri icyo gihugu.
Nous assistons à une augmentation d'arrestations arbitraires d'opposants politiques ou de personnes accusées de collaboration avec des groupes armés.
Uwo ni Karina Tatsakian uyobora rimwe muri abo mashyirahamwe, ariko komisiyo y'igihugu yigenga ishinzwe uburenganzira bwa muntu mu Burundi CNDH yo siko ibibona.
Ubutegetsi dufise ubu bushasha bariko barakora ijoro n'umutaga kugira ngo abarundi bose biyumve mu mahoro, kandi murabibona ko n'uhize agakosa gatoyi abafashwe.
Uyu nawe ni umukuru w'iyo komisiyo Sixte Venyine Muraba. Amahanga akomeje gukura bene igihugu bayo muri Afghanistan, ubu iri mu maboko y'abataliban. Urubanza rwa Blaise Compaore wigeze kuyobora Burkina Faso ruzatangira mu kwezi kwa cumi, naho muri Ethiopia leta yataye muri yombi abandi bantu bikekaho gufasha ingabo za Tigray. Aya makuru n'ayandi mu kanya turayagarukaho, tugumane. Amakuru kuri Radio Amerika tuhere kwavugwa hirya no hino. Duhereye muri Afghanistan, ibihugu by'Uburayi bikomeje gukura abaturage babyo na bamwe mu Banyafghanistan muri icyo gihugu nyuma y'aho Taliban bafashe ubutegetsi. Fidel Niyongabo arakomeza.
Inyuma yuko ingendo n'indege zihagaze ku munsi wa mbere igikorwa cyo gukura abanyamahanga n'abanyafghanistan muri Afghanistan cyabandanije uno munsi ku wa gatatu, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimenyesha ko zishaka kongereza igitigiri cy'abantu ziriko zikura n'indege muri Afghanistan ku munsi utashe mu gushika kubari hagati y'ibihumbi bitanu n'ibihumbi icenda. Umutegetsi wo mu biro vya President Maison Blanche yatangaje ko gushika mu ijoro ryejo ku munsi wa kabiri, Amerika yari imaze gukura muri Afghanistan abantu barenga ibihumbi bitatu n'amajana abiri. Muri ico gihe Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika vyatangaje ko bizokorana n'ibindi bihugu kugira bifatire hamwe imigambi ku bijanye na Afghanistan. Ku bijanye n'ivy'abataliban bemeye kukugene bazokora ivyo bihugu vyombi, bimenyesha ko kubishyira mu ngiro ari vyo bazorabigwa ko. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson yabwiye inama nshingamateka y'igihugu ciwe uno munsi kwa gatatu ko bazobarabira ku ngingo bazofata ku nyifato yabo ku bijanye n'iterabwoba, ubugizi bwa nabi n'ibiyayuramutwe, hamwe no kubahiriza uburenganzira bw'abigeme bwo gushobora kuja mu mashure. Yaravuganye ku telefone na Perezida wa Amerika Joe Biden ku munsi wa kabiri. Ibiro vya Perezida Biden vyatangaje ko abo bategetsi bombi baganiye igikorwa nkenerwa cyo kubandanya gukorera hamwe n'ibihugu bicuditse ku migambi yerekeye Afghanistan, harimwo guhimfashanya abanyagihugu, impunzi n'abandi banyafghanistan bari mu bibazo. Bumvikanye ko bazogirisha inama mu ndwi iza y'umugwi G7 w'ibihugu bikomeye kurusha ibindi ku isi mu vyerekeye ubutunzi kugira baganire ku kugena ibintu byifashe muri Afghanistan.
Urakoze Fidel. Urubanza rwa Blaise Compaore wigeze kuyobora Burkina Faso ushinjwa kugira uruhare mu icwa rya Thomas Sankara yahiritse ku butegetsi ruzatangira kuburanishwa tariki ya 11 z'ukwezi kwa 10. Inkuru tubaza Edi Rwema.
Mwitangazo ubushinjacyaha bwa gisirikare bwasohoye kuri uyu wa kabiri bwavuze ko Compaore n'abandi 12 bareganwa bazatangira kuburanishwa ku byaha bitandukanye. Ibyo birimo gufata ubutegetsi ku ngufu no kwica uwari umukuru w'igihugu Thomas Sankara mu mwaka w'1987. Ikirego cya Compaore cyagejejwe mu biro by'ubushinjacyaha bw'umujyi wa Wagadugu mu kwezi kwa kane uyu mwaka. Abandi bareganwa na Compaore barimo General Gilbert Diendere wari inshuti ye y'akadasohoka. Niwe wari ukuriye ingabo zirinda umukuru w'igihugu ubwo kudeta yakorwaga. Diendere arafunzwe nyuma yo gukatirwa igihano cyo gufungwa imyaka 20 yahamwe n'ibindi byaha byo kugerageza guhirika ubutegetsi ku nshuro ya kabiri mu mwaka w'ibihumbi 2015. Bikekwa ko ari nawe wari ukuriye itsinda ryishe Sankara. Abandi bareganwa nabo barimo abahoze mu mutwe warindaga umukuru w'igihugu. Compaore ushinjwa kuba ku isonga ry'abishe Sankara yayoboye Burkina Faso imyaka 27 kugeza mu 2014 igihe cyose yakomeje guhakana uruhare rwe mu rupfu rwa Sankara wafatwaga nka Che Guevara wa Afrika. Uyu Che Guevara ni umwe mu mpirimbanyi zaharaniye ubutegetsi bwa gikomuniste mu gihugu cya Cuba. Compaoré w'imyaka 70 aba mu buhungiro mu gihugu cya Côte d'Ivoire aho yamaze guhabwa ubwenegihugu. Birashoboka ko azaburanishwa adahari. Thomas Sankara nawe yari yarafashe ubutegetsi akoze coup d'état mu mwaka w'1983 yicwa mu mwaka w'1987 afite imyaka 37 gusa.
Amakuru avugwa hirya no hino tuyasoreze muri Ethiopia aho icyo gihugu cyataye muri yomba abandi banyatigireye harimo n'abana bose barashinjwa gushyigikira ingabo zirwanya ubutegetsi bw'icyo gihugu. Fidel niyo ngabo arakomeza.
Umwe mu batawe mu mvuto yavuganye n'itorokanizo ry'amakuru ryo muri Amerika Associated Press hakoreshejwe telefoni ihishijwe yaravuze uburyo buteye agahinda abasirikare b'abanyatigreya barenga 70 n'imiryango yabo bapfungiwemo mu ikambi ya Ethiopia iri mu ntara ya Oromia. Yamenyesheje ko babiri mu bapfunzwe bapfuye inyuma y'uko bakubiswa ubundi yapfuye kubera kubura imiti ku ndwara yarasanganywe. Atangaza ko babita ko ari indwara y'akaranda ya kanseri ko kubera izo mvo bazoba zimanganye. Uwo muntu avuga kandi ko bagabisha kubarasa bose mu gihe hogira n'umwe muri bo agerageza gutoroka kandi ko abapfungwa bashasha babandanya gushika. Ibyo uwo muntu yatangaje ntibyashoboye gusuzumwa mu gihe abategetsi ba Ethiopia banki itangazamakuru gushika mu bibanza abo bantu bapfungiwemo. Abasirikare bonyine banyatigreya basanzwe ibihumbi n'ibihumbi baratotejwe. Raporo nshasha y'ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu ku isi Human Rights Watch yagiye yabona uno munsi wa gatatu itangaza ko abategetsi ba Ethiopia bahagaritse abanyatigreya ikivunga mu buryo utubahije amategeko mu gihe abandi bazimanganye ku mugwa mukuru wa Addis Abeba kuva mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka. Iryo shyirahamwe risaba leta guhagarika bidatevye gutoteza abantu bifatiye ku bwoko bwabo.
Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika tuyahere mu Burundi. Amashyirahamwe arengera uburenganzira bwa muntu arenga 40 harimo n'akorera mu Burundi asaba kudakura ijisho kuri icyo gihugu ku birebana n'uburenganzira bwa muntu. Ayo mashyirahamwe arasaba ni kongera igihe cya komisiyo ikora iperereza kuri icyo kibazo. Ariko komisiyo y'igihugu yigenga ishinzwe uburenganzira bwa muntu mu Burundi CNDH yo ikavuga ko ibintu byasubiye mu buryo. Pierre Claver niyo nkuru nibyo atubwira.
Amezi atatu aheze niyo amashyirahamwe yigenga ashimikira ko mu kwerekana ko agateka kazina muntu mu Burundi kabangamiwe bikomeye. Amashyirahamwe 43 harimo mpuzamakungu n'ayakorera mu Burundi yerekana ko kuva mu kwezi kwa gatanu hishwe abantu barenga 170, abarenga 100 baranyuruzwa n'ayabarenga 150 barafungibwa ubusa. Ayo mashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu yahaye urwandiko inama nkuru y'umutekano ya ONU nijejwe agateka kazina muntu muri ONU nyene asaba izo nzego ko zogumiza ijisho ku Burundi. Karina Tertsakian aserukira Initiative pour les droits humains au Burundi IDHB rimwe mu yateye umukono kuri ugo rwandiko.
Nous assistons à une augmentation.
Asimura yamezi aheze ndetse kuva mu ntango z'uyu mwaka turabona ko ibitegire by'abafungirwa ubusa bicwa n'abanyuruzwa bakagenda amazima yongo by'abayumurengera. Abenshi n'abaharanira agateka kazina muntu abatavuga rumwe na leta cyangwa bakekwa kuba bakorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Ibyo biraduteye amakenga kuko byerekana ko ibintu byonyutse mu gihe haragahengwe kandi kibonekeje mu mpera z'umwaka uheze. Turasaba dushimitse inama nkuru ijejwe agateka kazina muntu ya ONU ko yorikanura cyane cyane mu kurwanya kudahana ibyaha kuko ariyo mpezi y'amarere.
Car c'est l'impunité pour ces crimes qui continue de favoriser cette situation.
Ayandi ni nka Human Rights Watch, Réseau Panafricain des Défenseurs des Droits de l'Homme, Amnesty International, Centre Mondial pour la Responsabilité de Protéger, Fédération Internationale des Droits de l'Homme, FIDH, Geneva for Human Rights, Trio International, APRODH, Coalition Burundaise pour la Cour Pénale Internationale, FOCODE, ORICOM, SOS Torture Burundi, Tournora Page, Nayandi. Ayo mashyirahamwe arasemerera yibutsa ONU ko no kudahana ibyaha byabaye ndanse mu gihugu yamaraha umugwi w'igihugu wigenguje rwagateka kazi na muntu mu Burundi CNIDH sikubibona kuri mikro yejwe rya America 6 vinyene muraba atwara uwo mugwi
ubutegetsi dufise ubu bushasha bariko barakora ijoro n'umutaga kugira ngo abarundi bose biyumve mu mahoro kandi murabibona ko n'ugize agakosa gatoyi abafashwe kiye muri bimwe by'ubwicanyi ubwo nyene amatohoza caba kandi turabona ko bahana atakuraba nkunze ikiro ni kintu gishobora kuremesha tuguma dusuzuma tukabona ko atagateka kazina muntu ariko karahungabana haba mu mitumba haba mu makatsi eka mu Burundi hose tubone yuko umuntu wese yidegenza uko bikwiye kandi atamuntu numwe amuhatira kucata keneye
ayo mashiramwe yituye oni mu gihe mu ntango z'ukwezi kuza kw'icenda bitegekanijwe ko oni yongereza ikiringo cy'umugwi ukora amatohoza muri ico gihugu canke ikawuhagarika burundu nawe hataragira ko atanga raporo imbere ya oni utwara uwo mugwi umunya Senegal Dudu Dien nawe nyene arahuza nayo mashirahamwe ko akiri byinshi byo gukora kugira ngo agateka kazi na muntu kubahirizwe Dudu Dien yabwijwe ijya America ico leta ikwiye gukora mu maguru masha
Ati cyambere ni kugabanya ku rugero ruboneka ibikorwa bihohotera agateka kazi na muntu icya kabiri no guhana abagirizwa amabi atandukanye muri aba harimo gwaruka gw'imbonerakure n'abandi bafatanije ibikorwa byo kubangamira agateka kazi na muntu kureka abantu bakishira bakizana baba abatavuga rumwe no gutegetsi canke abandi bifuza gushikiriza ivyumviro no kugira amanama gukorana neza n'amakungu cane cane gusubira kugurura ibiro vy'igisata cawo nica agateka kazi na muntu gufungura abandi bafungiwe ivyumviro vyabo batavuga rumwe na leta n'abandi ati twebwe twasavye ko twakorana no Burundi tukemererwa kuja yo kuva kera ariko byaranse twifuza kumviriza ubutegetsi inzego za leta n'abandi bakorera mu gihugu ingene babona ibintu kuba ubutegetsi bwarahindutse ni byiza ariko bibwirizwa guherekezwa n'ingengo zerekana impinduka ataraho ntacho byo babimaze uwo mugwi usabigwa n'amashami yigenga kongegwa ikiringo washezweho mu mwaka w'2016 umaze kongegwa ikiringo inshuro zine wahawe igikorwa cyo gutohoza ku vyaha bikorwa mu Burundi bijanye niho nyangwa ry'agateka kazi na muntu kuva mu mwaka w'2015 umaze gusohora amaraporo atari make ndetse amwe muri yo akaba yahawe sentare mpana vyampoza makungu CPI mu matohoza nyezina y'isentare nayo iri kwirakora haraheze imyaka ine yamara uriyamirizwa no Burundi ubuserukira ico gihugu i Geneve mu Busuwisi aho ukorera yama yashikirije imbere ya ONI kuwo mugwi wa ONI ukorana n'abatavuga rumwe na leta yiwe gusa Dudu Dien na utwara avyamirira kure Pierre Clavier Niyonkuru Kigali kubyijwe rya America
tuje muri Uganda ho ministeri ishinzwe ubuzima imaze gutangaza ko mu gihugu hadutse icyorezo cy'uburwayi bw'imbasa iyo ministeri iravuga ko ikeka ko cyaturutse mu bihugu bituranye na Uganda nka Kenya na Sudan y'Epfo aho icyari gisanzwe ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi rya America i Kampala muri Uganda Ignatius Bahizi Ignatius icyo cyorezo cyamenyekanye ryari cyagaragaye hehe
icyorezo cy'uburwayi bw'imbasa bwana Geoffrey cyamenyekanye hano mu mujyi wa Kampala kandi ministeri ishyizwe amagara y'abantu niho yaraye itangaje ko ibipimo byakozwe n'ikigo cya leta gishinzwe virusi Uganda Virus Research Institute byasanze ko hari ubwoko bwa virusi ya imbasa bumaze kwaduka icyo cyorezo kimaze kwaduka hano muri Uganda ariko cyane cyane muri Kampala ubwo bwoko bw'icyo cyorezo akaba bufitanye isano n'indi virusi ya polio cyangwa se imbasa yabonetse mu gihugu cya Sudan
kugeza ubu abanduye bamenyekanye bangana iki
ntabwo hari hakorwa bipimo kumenya abanduye n'ibipimo byakozwe kumenya ko icyorezo cyageze mu gihugu ntabwo byakoreye ku bantu ahubwo byakoreye mu bintu biri bisanzwe mu bidukikije kumenya ko iyo virusi yageze mu gihugu nta mibare y'abantu bamaze kwandura cyangwa abana bamaze kwandura yamenyekana kuko ubushakashatsi buracyakorwa kumenya neba naho kimaze kugera kuko kimaze kugaragara muri Kampala ubushakashatsi buracyakorwa neba kimaze no kurenga kikagira mu gihugu cyose ubwo nyuma niho ministeri zaza kutubwira neba imaze kubona abantu banduye n'imibare yabo
Nubwo bamaze kubibona gutyo se bafashe izihe ngamba zo kurengera abaturage hari icyo ministeri ishinzwe ubuzima yatangaza
Ministeri ishinzwe iby'ubuzima ivuga ko igiye gufatanya n'ibindi bigo bya leta guhashya icyorezo kuko urabona ngo ni icyorezo cyambukiranya imipaka kandi bakeka ko gishobora kuba cyakomotse muri Kenya hamwe na Sudani y'Epfo kuko naho icyo cyorezo kigeze kurangwayo akaba rero ingamba za mbere ari ukureba ko bakumira cyangwa se kugenzura ukuntu abantu binjira mu gihugu ariko ikigiye gukurikira kandi cyo ministeri yatangaje nuko hagiye gukorwa ikingirwa ry'abana bari hasi imyaka itanu muzi neza ko basobanura ko iki cyorezo kibasira cyane cyane abana kuva ku mwaka kuri zero kugera ku myaka eshanu bityo akaba agiye gutangiza gahunda gukingiza abana bose mu gihugu cyose guhera n'ukwezi kwa cyenda ariko nanone bakavuga ko impamvu iki cyorezo gishobora kuba cyongeye kwaduka mu gihugu kandi muri Uganda bari barakinesheje ari uko kubera uburwayi bwa COVID-19 icyorezo cya COVID-19 basa nk'abibagiwe ubundi burwayi bakibanda cyane guhasha COVID-19 ubwo n'ubundi burwayi bukaboneraho amahirwe yo kongera gusakara
uvuze uti ntabwo ari ubwa mbere kigaragara mu gihugu ubundi hari hakozwe iki cyatumye gisa nkaho kigiye burundu
ukurikije raporo zitandukanye zabiza ministeri ishinzwe amagara y'abantu muri Uganda n'umuryango ushinzwe amagara ku isi hose Uganda nicyo gihugu cya mbere cyabanje guhasha icyorezo cy'imbasa muri Afrika kandi mu 2006 Uganda yatangajwe ko icyo cyorezo cyari cyavuyemo Burundi kandi nanone mu mwaka 2020 umwaka ushize niho umuryango ushinzwe amagara y'abantu ku isi wanatangaje icyorezo cy'imbasa cyashize Burundi cyaranduwe Burundi muri Afrika yose muri rusange rero kubona kigarutse ubwo nano kongera gufata nk'ingamba za mbere kuko mbere Uganda yagiye ikora ikingira abana bose mu gihugu abimpunzi abadutuye mu gihugu abavukaga bose ku buryo bagiye bashyiraho no gukangurira abantu bikomeye ku maradiyo amateleviziyo n'ahandi hose abantu bahurira kugira ngo bahashe icyorezo banamenyesha n'abantu ukuntu gitera naho gituruka n'ukuntu bashobora kukibona ubwo ndumva ko izo ngamba arizo zigiye kongera gukomezwa kugira ngo bongere kugihasha kugikora muri iki gihugu
Ignatius Bahizi umunyamakuru w'ijwi rya Amerika i Kampala muri Uganda urakoze cyane ukomeze kumererwa neza
Murakoze cyane Bwana Jeffrey.
Bakunzi ba radijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 99.4 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0 n'ibice 0
naho kuba dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS riravuga ko buri mwaka abantu bagera kuri miliyoni 1,100,000 bahitanwa n'indwara yo mu bwoko bwa hepatite B na C. Abana bagera kuri 42% ku isi hose nibo bonyine bari mu bihugu bishobora kubakingira ubwo bwoko bwa hepatite B bakivuka. Iyo ndwara ifatite umuntu yayirinda te ese yabikira ibyo bibazo nibindi nibyo mugenzi wacu Diane Nininahazwe yabajije Dr Janvier Serumondo uyobora ishami rishinzwe kuvura iyo ndwara mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC
ubwoko bwa hepatite kugeza ubu n'ubwoko butanu A B C na D na E ariko impamvu dukunda kuvuga ubwoko bwa B na C nizo zitera indwara zikomeye kurusha ubundi bwoko ugasanga rero byarateye uburwayi bukomeye abantu ndetse n'abahitanwa nazo ugasanga ni benshi niyo mpamvu ari bwo bwoko bukunda kuvugwa B na C ariko mu by'ukuri habaho ubwoko butanu bunyuranye
yego imbere ko tuja muri ubwo bwoko butanu mukatubwira ingene bugiye buratandukanye hepatite muri rusange umuntu yoyivuga ko ari ingwara nyabakifata guti gafata
ya hepatite nkuko ijambo ribivuga ni indwara y'umwijima ifata umwijima ikawutera kugenda wangirika bavuga ko ari liver inflammation mu rurimi rw'Icyongereza. Hakabaho rero uburyo itera ibimenyetso ku mubiri, hari ibimenyetso byo kugaragaza ibara ry'umuhondo ku maso, mu biganza, munsi y'ibirenge, kuba wakwihagarika inkari zahinduye ibara nazo zabaye umuhondo cyane cyangwa zabaye ikigina, gucika intege, kuribwa mu ngingo, kurwara umutwe, ibimenyetso bishobora kumera nk'iby'izindi ndwara, ndetse ukaba waribwa mu gice k'umwijima uherereyemo, ni igice cy'iburyo cyo mu nda hejuru. Usanga rero izo ndwara zose zishobora gutera uburwayi, ariko izitera ndavuga ubwoko bwa hepatite bushobora gutera indwara, ariko butera indwara zikomeye ni B na C. Iyo utabihuje hakiri kare bishobora kugutera urushwima cyangwa cirrhose mu rurimi rw'Igifaransa, cyangwa se bikaba byagutera kanseri y'umwijima. Muri rusange nicyo umuntu yabivugaho, ariko mu bwoko tugiye dutandukanya amoko ya hepatite, hari hepatite A usanga ari hepatite yandurira mu buryo bwo kuba warya ibintu byanduye, kurusha uko ntabwo yandurira mu maraso nka hepatite B na C. Yandurira mu mwanda nk'uko indwara za diyare zandura, kuba warya ibintu byanduye, kuba hagiyeho uwo mwanda wa hepatite A, umuntu ayirwaye agashyira nk'umwanda w'ahantu ukaba warya ibintu byanduye, ibyo byurayirwara. Hepatite A rero ni indwara ishobora gukingirwa, ishobora gukingirwa nayo. Kenshi ntabwo abantu bakunda kugira uburwayi bukomeye bayanduye, umubiri ubasha kubirwanya ukayikuramo. Ariko iyo uburwayi bubayeho buba ari uburwayi bukomeye ariko bw'igihe gitoya bugahita bukira. Tugiye ku bwoko bwa hepatite B. Hepatite B nayo ni hepatite y'ubwoko buterwa na virusi, zose ziterwa na virusi. Irakingirwa, ukaba wayirinda mbere y'uko ikingirwa. Hanyuma ikindi yo yandurira mu maraso, yandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye, ishobora kwandurira mu macandwe ku kigero gitoya, kuko impura z'amacandwe ziba zifitemo virusi. Ayo macandwe aramutse agiye ahantu hakomeretse, birashoboka ko ubwandu bushobora kubaho. Ndetse urumva aha ibintu byose bituma amaraso ahura, haba mu gihe umubyeyi yaba ari kubyara, haba mu guhanahana ibikoresho bikebana, inzembe, ibikwasi, salonde kwafire, baramutse bogosha umuntu ntibasukure bakogosha undi mu gihe yaba yirwaye amaraso agahura, za tatuwaje, ibyo byose ushobora gusanga yakwanduza iyo ndwara. Kuvurwa kwayo rero hari imiti
imbere ko tuja kukuvuga ku kuvurwa kwayo. Iyi A koma tubwiye ko iva ku bintu umuntu aba yafunguye bidasukuye, be nayo ahanini iterwa n'iki?
Oya, ntabwo navuga ko iterwa n'umwanda. Iziterwa n'umwanda ni izi za hepatite A na E, ngo ni iz'ubwoko bubiri. A na E nubwo nari ntarayigeraho, ziterwa n'umwanda. Hanyuma hepatite B na C na D bikandura mu maraso, hanyuma no mu mibonano mpuzabitsina idakingiye. Ntabwo rero navuga ko hepatite B iterwa n'umwanda yo. Kuyibona ni ukuba amaraso yawe yahuye n'ayirwaye, cyangwa se wayibonye mu mibonano mpuzabitsina nk'uko nabivuze.
Yego, mu nkundira imbere ko muca mutubwira n'ingene zivugwa, hama tukagira no kuri izo zindi mutari bwashukeyo, tubanze tuje ku mirongo ya telefone kuko ari abanyagihugu baturindiriye. Turahera kuri Christophe. Christophe, ikaze.
Ndi mu
ntara ya Cibitoke. Haravugwa make akabazo kawe ku ndwara za hepatite. Turi kumwe na Dr. Janvier mu gihugu cy'u Rwanda, twagutumire kugira ngo akwishure utwo tubazo.
Umwana muto cyane yavuze ko bishobora kwandukira bikiri mu muhanda. Ni mu gihe ariko aravuka cyangwa ni mu gihe yoba yitumye nk'ahantu dufate uby'amahanda ukaba y'ukwandukirwa n'undi mwana, ikibazo kandi ni gihugu.
Umwana yitumye ahantu wenda undi akaba yagira uburyo ahura n'iyo myanda wenda ayiriye, ntabwo byamwanduza indwara ya hepatite B kuko itandura muri ubwo buryo. ahubwo aramutse arwaye nka hepatite A cyangwa E nkuko twabivuze nizo yakwandura kuko arizo zandurira mu nzira y'igogora.
Muganga tuce tugaruka kuri ako kantu k'amacankwe mu kirundi n'amate kugira ngo irinde ihererekanya bigenda gute nk'ubuje nkoresheje ikiyiko uyu ndakaza akagikoresha naho ntaba nkomeretse mu kanwa arandura canke hategezwa kuba hakomeretse kugira ngo uyu wundi ashobore kwandura.
Yego urakoze ni ibintu biba gakeya navuga ko ubwandu pourcentage y'ubwandu ari nto cyane byasaba ko amacandwe ajya ahantu hakomeretse yumvikane ko abantu basanzwe bisanzwe bishobora kutanduza mu gihe atabanyinjiye ahantu hakomeretse.
Muganga imbere yo kwakira abakunzi b'ijwi rya Amerika ariko rero muratubwira ku byerekeye imiti n'incanco zishobora kuba zihari ku bya hepatite B.
Ego urukingo ruhari kuri hepatite B ari narwo rurinda kuba wayirwara rufite ubushobozi bwo kurinda umuntu kwirwara kugeza ku kigero cya 95%. Bivuga ngo iyo uruhawe ufite amahirwe menshi cyane yo kutazarwara iyo ndwara ubuzima bwawe bwose. Ni urukingo uhabwa inshuro imwe mu buzima iyo waruhawe waruhabwa ukiri umwana. Mu gihe wenda utaruhawe ukiri umwana uruhabwa uri mukuru. Iyo uruhawe rero ukarangiza doze zose cyangwa ibyiciro byazo ubu ngubu ni bitatu. Hari naho bagira ibyiciro icyiciro kimwe biterwa n'uko bimeze ariko iyo urangije ibyiciro byarwo byose usanga ufite ubudahangarwa buzagufasha ubuzima bwose ntiwandure iyo ndwara. Icyo ni kimwe. Icya kabiri uramutse ugize ibyago byo kwandura indwara ya hepatite B mu gihe cy'amezi atandatu uba ufite ubushobozi bwo kuba wayikira nta miti ufashe. Ku bantu bakuru 90% kugeza kuri 95% bashobora kwikiza indwara ya hepatite B nta miti bafashe. Bivuze ngo 5% kugeza ku 10% nibo bagira amahirwe make yo kurwara indwara ya hepatite B ikaba karande cyangwa ikaba chronic. Icyo gihe rero iyo ibaye karande ikaba chronic nibwo ugomba gufata imiti. Hari imiti umuntu anywa igihe cy'ubuzima bwose kugeza ubu itakiza indwara burundu, ukomeza kuyinywa kugira ngo ikurinde uburwayi bukomeye ndetse virusi zishire mu mubiri. Bivuga kandi ngo bikurinda uburwayi bukomeye, bikurinda kugana kuri cirrhosis ariyo twisoro shwima, bikakurinda kugana kuri kanseri y'umwijima. Ukaguma ubayeho ubuzima busanzwe ufata imiti hepatite itakujyana ahantu hakomeye, ariko kandi iyo miti ukaba ugomba kuyinywa ubuzima bwose. Uko niko bihagaze.
Tugarutse rero kuri ibyo by'urucanco, muradusiguriye ko umwana araruhabwa, umukuru akaruhabwa, nta myaka yo kurengana ku muntu mukuru. Baba bavuga ati igihe cararenze ni mu myaka 20 canke naho ucuka muri 60 ushatse ubwo rucanco ruraronka ugakingirwa hepatite.
Igihe cyose imyaka iyo ariyo yose umuntu yahabwa urwo rukingo rwa hepatite. Nta myaka runaka ihari yo kuvuga ngo uyu muntu ni mukuru cyane ntiyaruhabwa. Icyiza gusa ni ukuruhabwa ukiri mutoya. Ubu ngubu ibihugu byose biri kugana kuri gahunda yo gutanga urwo rukingo mu masaha 28 umwana amaze kuvuka. Hanyuma nyuma y'urwo rukingo bakazatanga izindi nkingo 3 nk'uko nabivuze ku cyumweru cya 6, icya 10 n'icya 14. Nyuma y'uko umwana avutse, murumva ko umwana bakiri muto ni mu mwaka wa mbere w'ubuzima, bikamufasha rero bya bimukingiye ubuzima bwose, ntabwo yongera gufata urundi rukingo abaye mukuru.
Aho mwarimu navuze ngo umuntu arashobora kuyikiza, sinahuye neza kuyikiza gute, biciye mu byafungura, biciye mu ki?
Yego, aho ngaho ni ibijyanye n'ubudahangarwa bw'umubiri wa buri wese. Ntabwo bivuga ngo kuva uyifashe urafungura ibi ku buryo budasanzwe. Ahubwo navuga ko ari ibijyanye n'umubiri w'umuntu uko ubusanzwe ukoze. Niba basanzwe afite ubudahangarwa bukomeye cyangwa immunity ikomeye isanzwe imufasha kuba yakwirinda n'izindi ndwara. Arayikiza rero 90% y'abantu banduye hepatite B usanga bayikiza mu gihe cy'amezi 6. Ubwo ndavuga mu cyiciro cy'abantu bakuru. babasha kwikiza rwose hanyuma babandi bake basigaye nibo bagira uburwayi bakajya ku miti.
Muganga Janvier, rero inama mwogira imice itandukanye abazeyi, imiryango, abakiri batonia.
Inama nagira abantu banyuranye ni ukumenya ko izi ndwara za hepatite zirahari kandi ni indwara mbi zifite ubukana zishobora kubangamira ubuzima bw'umuntu.
Inshuti, mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba naha tuyasoreje. Ndabashimiye mwe mwese mwarimu yakurikiye. Nishimiye n'abagenzi banjye bamfashije kuyategura. Yegeranijwe na Fatou Alimas Kalala, yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, naho je mwumva kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma. Mukomeza kumererwa neza.